Twashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mu Rwanda tugasamiranira na kuri FM 104.3 ijwi rya Amerika no kuri FM 88.3 ya Radio Inshuti ya Bose. Abari Uganda mu karere ka Kisoro namwe bwe muratwumva atankomanzi kuri FM 88.9 ya Radio Ijuri yobora kwisi hose tukaba live kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com adresse yacu ya Instagram YouTube na Facebook ni vewa radio yacu ikaze mu kiganiro muri isanga cuno munsi mategure mukaba mugiye gushikirizwa muri studio y'indwi na Joy Diane nini nahazo
muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Icigwa cyakozwe n'ishirahamwe rihurikiyemo abapfasoni bahungutse mu Burundi Afrabu kukungene umupfasoni aserukiye mu nzego zitandukanye n'uruhara agira mu mabanga y'igihugu cerekana ko ibice 90% by'abapfasoni n'abigeme ari bo bonyene bari mu nzego nyobozi zimenyesha makuru bitandukanye mu Burundi. Urwego rujeje gucungera ingene bimenyesha makuru bikora mu Burundi na Gosense rukemeza ko abapfasoni bavuga makuru mu Burundi ari ibice 33% n'ibice 2%, abagabo bakora umwuga birumvikana ko ari ibice 66% n'ibice 8% kwa nyamwuga bari muri ico gihugu. Abapfasoni abigeme baja ku rubuga kurondera inkuru reporter mu Gifaransa bakaba ibice 82% bisigura ko ari abagabo abahungu baja ku rubuga kurondera inkuru abitabira n'abahabwa ijambo mu biganiro n'amakuru n'ibice 15.6% by'abagore. Abakobwa nabo bakaba ibice 84% n'ibice 4% by'abagabo canke abahungu. Ubusumba sumbane sense yihaye kwazogera mu 2025 bwarahavuye mu cigwa geruka gukorwa n'ishamwe AFJ rihurikiyemwo abagore bamenyesha makuru mu Burundi baheruka kubona ko hari ikindi kibazo gihanze abanyamwuga n'ihohoterwa rikorwa hagati yabo haba iryo bakoreranira ku ruhande rw'abagabo n'abagore bakorana mu mwuga bamenyesha makuru canke bakoregwa n'abasanzwe babatwara. Twe twifuje kubana n'abatumire babiri harimo umunyamategeko ariko umunyamategeko twamukenye uwo turonse ni madame Agatonika Barakukuza akabashinzwe umugambi media pe et genre muri AFJ ishamwe rihurikiyemwo abapfasoni nabigeme bamenyesha makuru mu Burundi. Agatonike mwiriwe gute ibujumbura mu Burundi?
Twiriwe amahoro cyane.
Murakoze rero ikaze muri kino kiganiro Agatonike muri AFJ murabaye mumenyesha makuru mwarakuriye kubazo bitandukanye by'abapfasoni muri ONU Femme n'ahatandukanye. Tugiye kuyaga rero kuvyo muzi bihanze abapfasoni abakobwa ariko no munsi turaraba kuri twebwe abanyamwuga mwebwe abanyamwuga kuri iki kibazo muhiruka kuvumbura. Mutubwire ivy'ubwo bushakashatsi.
Twabikoze kubamenyesha makuru 40 ariko muri abo 40 abagore bari 23 n'abagabo 17 aho ni ku bitigiri ngene batwishuye. Twafashe abo bamenyesha makuru 40 turabaha urutonde rw'ibibazo bigamije kumenya yuko by'ukuri ico kibazo cy'ihohoterwa gifatiye ku gitsina bita harcèlement sexuel mu rurimi rw'Igifaransa coba kibaho. Tumaze kubaha rero ibyo bibazo barishuye. Ingene bishuye rero ni uku 30% nibo bishuye yuko icyo kibazo kibaho. Bavuga bati aba bashika kuri 30% bavuga ko bamaze kumva ko hariho bagenzi babo babikorewe. Hanyuma 17% bobo ntibabivuga nk'inkuru mbarirano bavuga ko bobo byababayeko kandi muri abo byabaye ko harimo n'abagabo abagabo muri uwo mugwi wa mbere w'abavuga wa 30% n'abagabo 15% n'abagore 15%. Hanyuma muri uwo mugwi wa kabiri w'abavuga yuko byababaye ko n'abagabo 2 n'abagore 5. Abo ni abagabo 2 kuba bishe kubazo 40 n'abagore 5 kubishe kubazo 40.
Abasigaye bavuga ko bavyumvise ku bandi.
Abasigaye bavuga ko bavyumvise ku bandi. Hanyuma rero twebwe ico twabonye tutari twiteze nuko twasanze ico kintu gishikira n'abagabo, ico ntitwari tukizi. Ariko turabaza ababakoreye igihohoterwa 57% abavuga ko byakozwe n'abantu b'abagabo. 17.5% bavuga ko byakozwe n'abantu b'abakenyezi.
Iyo tuvuga ijambo guhohotera twari gushima ko tuba turi kumwe n'umunyamategeko kugira ngo adusigurire mu mategeko iyo umuntu avuze guhohotera bishingiye ku gitsina mu gifaransa harcèlement sexuel kuri iyo kuri ico kigwa mwebwe mwakoze mwashingira kuki kwihohoterwa mwarivuga musigura ko gifashe gute ari gahe mwivuza kumenya ko bakoriwe kuko riri ubwoko bwinshi
twebwe twashimikiye kwihohoterwa ibyo twita harcèlement sexuel ni kuvuga muri rya tegeko inimero 1 agakwigo ubusa 13 rikinga amabi akoregwa abakenyezi barivuga mu ngingo ya 2 mu gace M mu ncamake nkumva mu kirundi no rivuga nk'uko ari ingendo ishobora kuba imifato imvugo ngene umuntu akuraba canke akuvugisha bija gukwega kwegera bigenda bishaka kugukwega kwegera mu mabi ajanye n'igitsina niko numva no bigerageza kubivuga mu kirundi abumva urimo ibifaransa nico bita harcèlement sexuel. Hanyuma twaragerageje kuvuga ingene giyerekana ni nk'umuntu usanga ari abuwundi mu buryo bumutera ubwoba akamuraba igitsure cyangwa akaguma amushinze ijisho cyangwa umuntu arumikira ubundi ku butumwa nko mu telefone cyangwa amafoto cyangwa amasanamu arimo ibintu by'ibitera soni cyangwa umuntu aza kwicara iruhande y'uwundi akamushinza ko cyangwa akamushimikiza ko ubona ko hariho umwanya yari gushobora guca hirya atarinze kumuca ko cyangwa kuyagisha umuntu mvugo cyane n'amabanga mpuzabitsina kandi bitari mu byo bategereza kuyaga n'uwo muntu cyane kubeshera umuntu ibinyoma by'ibitera soni cyane kugabisha umukozi ubutwara mu kazi ukamubwira ko uzomwirukanisha mu kazi cyane ukamuhanisha mu gihe yase ko murangura amabanga mpuzabitsina nuko twagerageje kubasigurira igihohoterwa ryoba ryiyerekana ubuzima bwa misi yose.
Mu nkundire madame Agatonique nje gato ku murongo wa telefone nakire umaze gushikaho amatuce tubandanya tuyaga hariho Jean Claude Ngoboka Ngoboka ikaze kujugira Amerika.
Murakoze cyane.
Uherereye he? Namahoro.
Namahoro nk'igisanzwe ni wa mukunzi wanyu Ngoboka Jean Claude mu burasirazuba bw'u Rwanda ni mu karere ka Ngoma mu murenge wa Gashanda mu kagari ka Kerwa mu mudugudu wa Rema ya mbere kandi umukozi w'ikiganiro muri isanga muri rusange. Ndaje kubashimira ko isanga nyamukuru ari mwana tuteguriye isanga nyamukuru twizeza cyane yadushimishije nk'abanyarwanda ndetse n'abakurikizi b'u Amerika muri aya masaha. Ni ukuvuga ngo n'ubundi nk'uko mwahagarutse kuri iyo isanga nyamukuru kivuga ngo niyo serwa ishobora kuba rikorerwa abadamu by'umwihariko mu itangazamakuru nibyo koko buriya akenshi na kenshi we nabivuze mu kirundi cyo bita ngo abafaso cyangwa se abakenyezi nk'uko mubivuga ni ukuvuga ngo n'ubundi ubusanzwe buriya ihohoterwa mu itangazamakuru na hano mu gihugu cy'u Rwanda hari ukuntu umunyamakuru ashobora kuba ari igitsina gore w'umudamu muri rusange akaba akora kuri radiyo zitandukanye ariko akaba wenda mu rwego rwo kugira ngo abone akazi hari icyo abanza gusabwa kandi bishobora kuba kigoye kuba yagitanga ibyo nabyo akenshi bishobora kuba byatwabifatanya ari ihohoterwa yaba rimukorewe nko kugira ngo yinjire muri uwo mwuga. Ariko nanone hari igihe ushobora kubikora muri uwo mwuga z'itangazamakuru ukaba urikoramo, ariko ugasanga umudamu atwaye nk'inda aratwise, none kandi abakurikira ibibazo ko babyumvise gutwite ni ukufite inda, aho ugasanga hari inshingano zirimo gukoreshwa muri igitangazamakuru bimugirira ingaruka ku buzima bwe. Ibyo nabyo ariko dusanga ari nk'ihohoterwa.
Ariko Jean Claude, ari kibazo canke intererano udukundire ubwanishe kuri ibyo vyihohoterwa bifatiye ku gitsina turimo. Kandi unyarutse
nihutishije nk'uruta mbangura n'ubundi ihohoterwa kuko by'umwihariko rikorerwa abadamu sinavuga ko ryacitse. Ariko nka hano mba ndi mu burasirazuba umuturage waho mu karere ka Ngoma, mbona amategeko ibitangazamakuru bigenderaho mwese n'abamenyeshamakuru cyangwa se abanyamakuru b'abadamu bakorera ibitangazamakuru bitandukanye n'amaradiyo, mbona bubahiriza amategeko kuko akenshi iyo umudamu ageze mu mezi atandatu afite inda mbona bakunda kumuha ikiruhuko akajya mu rugo.
Urakoze cyane, nawe ugiye mu byo ntu ibyo guhabwa uruko ntibikugira umunsi mwiza. Jean Claude Ngobokanga wo mu Rwanda, Agatonike mwatubwiye ingene mwasiguye ivy'igihohoterwa imbere yo gukora ico cigwa, ivyo mwasanze bigwiriyemo mu mwabajije byari vyaha, kwari uko kukuraba ureshwareshwa kugira ngo uje mu bindi, kwari uko kurungikirwa utumesaje utuvideo niki canke byari iki?
Icyo twasanze rigwiriyemo
kwari
kwari ibyo byo kurungika ubutumwa canke kusho twita kwisengereza novuga mu Kirundi canke gutanga nko gutibu kuguha akazi kaza nyuma y'amasaha. Ibyo ni bimwe mu byo bamwe bagiye baradusigurira.
Akazi kaza inyuma y'amasaha mushaka kuvuga ko
umuntu ugasanga araguha akazi kaja guhera bwinshi kugira ngo ashobore nk'akarorero gusigaraho musigarane.
Yego. Ha kuba bikora ahanini ku ruhande rw'abafasoni babikoregwa n'urunganiro rwabo bangana abategetsi babatwara aho bakorana canke
ku rase ingene zagenze ingene bavyishuye kuba 50% kuri babandi 40% twabatse no kuvuga abagabo ndwi n'abagore ndwi bishuye yuko babikorewe n'abantu b'abagabo, hanyuma ku bandi bantu 30% n'indwi n'ibice bitanu ni kuvuga abagabo 8 n'abagore ndwi batubwiye yuko byabereye aho bakorera ku kazi bisigura ngo babikorewe n'abo bakorana. Hanyuma ikindi ni uko muri abo nyene hariho abavuga ko babikorewe n'abo bakorana bamwe twita abakolege, hanyuma abo ni 15%, hanyuma 22% n'ibice bitanu kwijana nabo babikorewe n'abantu babakurira mu kazi.
Umuntu aribaza ati igitigiri ca 40 kuko urumva ni naba abamenyesha makuru ni benshi mu Burundi baragwiriye muri nimba hari bitigiri mufise ubigeze kuri bingahe hama kuko imwahisemo gukora kuri 40.
Ahubwo urakoze kuko inyirutse nari kuba nakivuze bwa mbere kugira mutahure igituma ibitigiri naho ndiko ndabivuga tubifatira ko ngo tubifate ngo niko bimeze muri rusange kuko ari bike cyane. Twafashe igitigiri 40 kuko ntitwari dufise uburyo bwo kuriha umuhinga ngo akore itohorwa ryisanzuye ku bamenyeshamakuru bose, twebwe kuko twaje tumaze kuronka abamenyeshamakuru b'abakenyezi bake n'ukuri mugabo batubwira ko bibaho, harimo n'abashobora kutwemerera bakaza kuvuga ko byababaye ko twashaka rero nk'ubuvyuta mu Kirundi ngira ngo kumviriza gutata twashaka kumenya by'ukuri ko icyo kintu kibaho. Nico gituma twafashe abo 40 gusa nibo twashobora gushikira mu gihe ata buryo twari dufite dukuriha akete yisanzuye tubahereza ibibazo bishyurako, hanyuma rero urumva twebwe ico twarondera twarakironse kuko mu gihe 50 n'igihe kwicana bemeza ko kubyabaye bade 30 kwicana bemeza ko byabaye kuvuga ko biba bibaho kandi kira noneho no mu itegeko barabishyizeho nuko nyene biba bibaho.
Yego mubabadije barumva ko ari ikintu kuko ari igihe umuntu akubaza ukumva menga nibisanzwe kuko bibayemo ntunamenye ko ari kibazo aba baratahura ko bishobora kuba ikibazo mu mwuga wabo.
Ababajijwe baratahura ko bishobora kuba ikibazo mugabo ahubwo ikindi cyadutangaje nuko muri abo twabajije abashika ibitigiri bishika biri hagati ya 25 na 45 kwijana baransi kwishura ku bibazo byacu uvuga ngo abantu bari batari munsi ya 25 kwijana ntibishyuye ku bibazo byacu bisigura ko icyo kibazo hano mu iwacu mu mico yacu ni kibazo abantu badakunda kuvuga ko niyo bakizi cyangwa bakibona.
Imico n'akaranga by'Uburundi kera nk'uko mubivuze hariho abavuze ati hariho n'abahohoterwa n'abagabo babana wasanga bahohotewe bagatinya kuvuga ivyabaye banagenda bakavuga babanya ati nyabona arahohote ugasanga aravuze uko gutinya kuvuga ko bari gutinya kwemeza ko vyabashikiye kagasoni ko kuvuga ati sinovuga ko nahohotewe canke mwibaza ko byavuye kuki kukamenyesha makuru n'abakunda kuvuga rimwe na rimwe.
Twibaza yuko batinya kuvuga ko byabashikiye kugira ngo ntibatungwe urutoki uturaba bijya muri rusange muri bijya byose bijanye n'ihohoterwa rifatiye ku gitsina abantu birabagora cyane kubivuga kuko twebwe kugira tugere kuri urwo rwego rw'ikumva tuhinge dupime turabe by'ukuri ko bibaho nuko twari tumaze kumenya abamenyeshamakuru rimwe rimwe baza mu bakenyezi bakatubwira bati burya jewe ibi birangoye ko nuko mugabo ikigoye kugira ngo umuntu abikorere ko nuko n'uwuje kubikubarira abanza kukubwira ati mugabo imbere y'uko ndakubarira ubanza unyemerere ko ata muntu n'umwe uzobibarira urumva uwo dushobora kumufasha ngo kuja kurega uwo yabikoze kubera acayumva ngo uramumeneye ibanga usha twiyumvira rero tuti kumbure hashobora kuba hariho benshi bishikira bakabura uko bagira ntibubahoke no kuza kubibwira n'umuntu n'umwe kumbure bikabatuma baheba n'akazi kuko mu bari barigeze kudushikira bakabitubarira hariho umwe yahisemo guheba ku kazi arataha hama tukira tuti kumbure hariho n'abandi kandi ko urabona uye isi twese turamenye bahana ahijya no hino twarumva ahijya no hino no mu bindi bihugu ko hari haho bibaho nuko rero twinjire tinge turabe ko hano naho byo babibaho.
Nimba atari banga uwo mutubwiye yahevye ako kazi kwera ihohoterwa yakorewe yarahebeshejwe canke n'ingingo yafashwe yafasha avuga ati ndavuye munsi nkishoboye kuba mu byo guhohoterwa
oya umukoresha wiwe hari ibyo yamusaba we akabona ko adashobora kubikora hanyuma ahitamo guheba ku kazi.
Muri abo mwabadije abitiwe ubutungane bite bangana gute?
Hanyuma yitiwe ubutungane oya
bagatinya ko bakavuga ko nimba icyo kibazo cyari
niho bigoreye mu by'ukuri bo babumva bikwiye kuguma mu ibanga urumva bimunaniye aragenda agaheba ku kazi mugabo ntibumva ko bokwitura ubutungane.
Inkuru y'umwana isubira inyuma madamu Gatoni bamwe bahohoterwa b'abapfasoni mwatubwiye ati barahohoterwa nabo bakorana n'iki ariko ku ruhande rw'abagabo nabo bahohoterwa nabo bakorana canke bari mu murwi w'abahohoterwa nabo twita abashefu babo b'abapfasoni ugasanga imyaka barayibasumba igitugu barakibasumba bo babo bagabo bavuga ko bahohotewe ivyabo gute ko tutamenyerewe abagabo bahohoterwa cane.
Abagabo bavuga ko bahohotewe bavuga ko bahohotewe n'ababatwara nabo nyine ni kuvuga ababakurira mu kazi
yego
nuko rero ku bijyanye n'abagabo hoho ntawe twigeze turonka aza kwitwarira amaso mu yandi twabisomye muri izo mpapuro gusa kandi muri izo mpapuro umwe wese yuzuza mu ibanga
kugira ngo birumvikana ndimwe na rimwe ko hari n'abantu batinya ego reka tuje ku murongo wa telefone Trafice Samson ku wundi murongo wa telefone Samson ikaze ku ijwi rya Amerika
ego
ego uherere he ga Samson
ni ngaha Bujumbura Kanyosha
akabazo kawe canke intererano
intererano yanje nagira mbaze abamenyesha makuru ko mbona umengo babatwenge dufate nk'umumenyesha makuru nk'abafite nk'imyaka irengeye 20 ugasanga agiye nko kuri uwo muntu agiye kurondera ko amakuru afite nk'indi myaka irenga 20 bigenda gute ngo babyumvikane ibyo bahana hanyuma bakabyumvikana bahegeje bagaca kisha mu bintu byo guhohotera cyane numva babivukanye kweri umutaga hohotera kabaga hasi iyo niyo nirira yanje naca gutera yera abantu bakuzereka na kungufu bacha deni konongo baba byumvikanye
agatsonye
Naje nje kundondera kwa makuru vere matwazi yumvikaniye ndende Samson akemera numva cyaciye mu byago wumva igihohotera cyo bacyaciye hehe
Nikaduhe akanya madame Gatonike agita vuze madame Gatoni imikoni gwanyu
Ego urakoze kwa Samson avuze bavyumvikanye ntibogaruka kwidodomba no kwitwara aba babivuze nuko bitabaguye neza niyumvira ko abavyumvikanye nabo bibavyabaguye neza ntibaheza ngo basubire kugira ico babivugako
kongera ratomokewe hanyuma hari uwitwa ahishakiye Aime kuri Facebook yacu atwandikiye avuga ngo mubigishe kwambara zirezire ibaze wa munyamakuru kazi aza kubaza inkuru kanaka ibyo hari gihimba cy'umubiri avuze reka tukireke ngo ya gishize hejuru nk'ingoma ngo mwishuriki atari kumwishura ibyakweretse ngo bagende mu kigo ngorora muco aho ngira ngo ashatse kubaza nimba igihohoterwa ridashobora kuva ku nyambaro zitandukanye n'izamenyesha makuru
alo
sabwe
Oui.
Zabamwe mamenyesha makuru abadije wewe kubwiwe nitwinje mukabaze ko kumenya ico iryo hohoterwa mubaza ko riva ko ariko duhereye ku kibazo cuno mu cuno mukunzi w'ijwi rya Amerika we yibaza ko byoshobora kuba biva kuri zimwe mu nyambaro z'abamenyesha bamwe mu bamenyesha makuru
iryo hohoterwa ico riva ko numva ico ngora kwishura kuko ngira dusaba indi tohozwa ribaza abarikora ariko kuri ico kijanye n'inyambaro Samsoni umuntu agiye ku kazi canke ariko aragenda mu barabara hari inyambaro ndekuwe n'amategeko ni amategeko atari kuri rero atarenza amategeko numva ngo aba yikwikije hanyuma uwo muntu nawe kandi nubwo yaba atikwikije umuntu akuze nawe arafite imyifato imukwiriye yuko navuga ngo arafite ikizira nikitazira iyo carera ko rikizira ngo nikubera ngo umenyesha makuru ngo yari yambaye impuzu imeze ukucanye kuri iyo
ngira ngo aratomokewe yatwandikiye ari kuri Facebook Marcel uratwumva
ndabumva neza
uherere he Marcel
yewe tuvugana ndi Kigali mu Rwanda
akabazo kawe canke intera
mfite ikibazo ariko nkajyana n'igitekerezo ubwo byombi ndabivugira rimwe kugira ngo aze kubasha kudusubiza uvuga ngo aravuga ihohotera ku bijyanye ihohotera rishingiye ku gitsina ku banyamakuru b'abarundikazi
n'abarundi barimo kuko harimo n'abagabo bahohoterwa nabo bakorana n'abagore bakorana cyane
ariko ahangaha ndashaka kubanza kumenya nibura mu Burundi uburenganzira ku bagore n'abagabo burangana haba mu kazi ka leta cyangwa ku kazi k'abikorera icyo ni kimwe noneho niba bungana turabanza turebe ibyo umumenyesha makuru w'umugore cyangwa w'umugabo kumukoresha bagenerwa bimwe haba mu bitangazamakuru bya leta cyangwa se ibitangazamakuru by'abikorera kuko ushobora gusanga umuntu yitwaza icyari cyo kubera ko itegeko rimuha ububasha buri hejuru ya mugenzi we. Ugasanga ni urugero fite ikimenyesha makuru ndi umugore, ariko ugasanga amategeko asumbanisha abantu mu kazi. Noneho nge nkitwaza takindi cyo kubera yuko wenda ngende umuyobozi runaka kugira ngo ngere kuri runaka nkitwaza ikiniki. Icya kabiri, ku bijyanye n'imyambaro uyu mugenzi wacu yanditse hano ku rukuta rwa VOA rwa Facebook, ntabwo imyambaro ariyo irarura abagabo, ahubwo umuntu ararurwa n'ibirimo. Hari aho uwo mutumirwa yavuze ngo bibanye no guhererekanya utumesaje, utuvideo twa WhatsApp, tw'ibyo bintu biriya wowe urabyakiye, iyo ubyakiye ugasoma nawe ugasubiza, hari icyo yashatse kugaragaza. None wa muntu wababwiye yuko yohererejwe izo mesaje cyangwa izo video we yabyishyuye iki, yasubije iki? Ushobora gusanga umuntu izo mesaje cyangwa ya video y'urukoza soni bya biganiro biganisha ku mabanga yo kurangura ibitsina, bya biganiro biganisha ku gukora imibonano mpuzabitsina, wakiye ubwo butumwa nawe usubije nkabyo, arongera arabirungitse nawe urabirungitse, habayeho guhererekanya ibyo bintu mu cyumweru, indwi eshatu, enye, ukwezi, bikarangira akubonye urwawo. Kuko ahangaha ndatanga urugero, munyihanganire. Hari amagurupe, hari amagurupe mbamo ya WhatsApp y'abarundi gusa, ninjye munyarwanda urimo kubera ko ari njye admin wayo, hari byo tuba twiga nyine mu ishuri, ariko bivuga ko duhurira online. Naje gusanga 50% byabo, abenshi bakunda turiya dushusho n'utu emoji tw'abantu bari mu busambanyi.
Iyo grupe ya WhatsApp yawe mwigiramo ibiki?
Ubu ni ibintu bijyanye n'ingo n'ubusanzwe.
Hakabamo abarundi gusa
n'abanyarwanda babamo, ariko iyo mbereye admin ngewe nyirizina abenshi ni abarundi, kereka abo dufatanya kwigisha bakeya, ariko abenshi bandi basanzwe ni abarundi.
Banzanye
noneho twaze kujya turabipfa mu ntangiriro, nyuma nza kuba bamaze kumenya ikigwa cyabyo. Hari ukuntu abagabo tubana mu iryo shuri bamwe banze kugororoka baragenda bumva ko abagore hari ibyo batemerewe kuba bakora, ati nge ndi umugabo niba ngeze mu rugo ngomba gukorerwa ibi ngibi. Ugasanga rero na wa muyobozi w'igitangazamakuru ati niba ntabonye ibikuru uyu ndamwirukana mu kazi. Hadukwiye kubanza kumenya uburenganzira bwabo niba bungana, kabiri niba butangana, iyo butubahirijwe niba bungana iyo butubahirijwe babibariza heshe. Niki gituma umumenyeshamakuru ahohoterwa akarusha akarumira ntavuge? Ngo uwo wakoze ubushakashatsi yakabaye atubwire n'impamvu iyo bahohotewe nta butungane bajya gusaba ubutabera kugira ngo bigaragare na baba bayobozi b'itangazamakuru bakurikirana. Kuko umugabo n'umugore imbere y'amategeko barangana. Niba bangana uwahohotewe uwo ari we wese agomba kugana ubutabera, n'impamvu ki batagana ubutabera? Nicyo kibazo nagira ngo aze kutubaza niba ubushakashatsi yakoze.
Urakoze, ugira umunsi mwiza ngaho mu Rwanda. Marcela:
yego, murakoze, namwe mugira ibihe byiza aho muri Washington DC.
Yego, madame Gatonike, murumvise utubazo twa Marcela mu Rwanda ni nka dutatu: uburangano, ubutungane biva kuki ngo baruce barumire, ngubwo ntibabirerera ko nimba kwandika ino muse ugasubiza hirya hejuru ugasubiza, ariko hakagera igihe bikakurambira ukahitamo kuvuga ko ryari hohoterwa.
Ego, murakoze. Marcel, ni umwishura ku kibazo cya mbere yuko uburenganzira bw'abakenyezi n'abagabo burangana, aho nta kibazo gihari mu kazi, bagengwa n'amategeko amwe, bakora ubuzi bumwe. Hanyuma igituma batagenda kwitwara ngo baje mu butungane, icyo oye abashoboye kutubarira batubwiye ko batinya gutunga urutoki. Ariko urumva naho uburenganzira bungana n'uko kenshi ugutwara, iyo ni isiguro baduhaye, arafise ingene na kuremera, kuko niwe abashobora kuvuga ati umuntu yarakoze neza cyangwa yarakoze nabi, tumugumane mu kazi, tumwirukane. Niho haba icyo navuga cy'ubusumbane, agashobora kukugira ko uburemere. Ariko naho nyine kira noneho urumva ko nabo byabaye ko barashoboye kubibamo hari haba ari abavuze ko bahanywe babandikiwe nk'amakete ariko barayishyura hanyuma burabandanya gusa bidodomba ko biragutera kutamererwa neza mu kazi iyo uharindiye gukora neza akazi kawe ushobora kumutsinda akateba akaguheba uwo muntu ariko arakugora iyo naho ubonye ko biri bukugirire nabi no mu mibereho yawe ngenga ku kazi uragaheba ukaja kukarondera ahandi ariko urumva yuko biba biriko birabatera kutamererwa neza mu kazi hanyuma ikindi namubwira Marcel nuko nkuko nabivuze mu ntango icyo cigwa cyacu ni cyaje cigwa cisanzuye cyane ngo tubaze umwe ngo wewe ibi byakugendeye gucya kukutagiye kwitwara twebwe twashaka kumva gusa mbega ibyo bintu birabaho ubwo rero muri kazoza uburyo ntibwaboneka turashaka kubikora mu buryo bwisanzuye niho tuzoza tugashobora kwishyura kuri ibyo bibazo byose bya Marcel yoba ataronse kwishyura umwe
hanyuma kana ko kuvuga ngo nyimba yandukiye nanje ndamurungikire abo bobo bagira uruharanya bakibwira bavuga ati stop garukiriza ahantu usubire mwarabajije ikibazo cyo kumenya nyimba barabiya macanke bavuga bati turatinye igikenye cha chef nitwomeya
aho twabajije twababaze gusa ingene ingene iduhutirwa yibonekeje kuri bo ko bishuye cyane batishuye ntacyo twababajije
mbega agatoni abo babadije harimo bari muri maradiyo atandukanye n'aya leta n'aya ruguru y'igitega n'aya hecanke mwagarukirije mu gisagara cha Bujumbura kwera bwa buryo buke gusa
oya twababajije n'aya ruguru yarimo harimo abo mu binyamakuru bya leta no mu maradiyo ya ruguru twaragerageje kuja mu migwi itandukanye
yego nuko twese na vena ku yundi murongo wa telefone vena ikaze muri isanga tsangira ikiyago cuno munsi uduzi jwi
ego murakoze
uherereye he
murutana muri komine
Musongati ba akabazo kawe ngira ariko haragwa imvura musongati akabazo kawe vena
ako hari imvura y'isabumba
neye ego baza akabazo twe turiko turagerageza kutwumva muhinga bw'ijima batudugira idiju canke irya ukariduza ngira two kumvikana birushirije ngaha akabazo kawe vena uratwumva uracahari Vena baratubwiye ko atakiri ku murongo wa telefone turasaba imbabazi ku bakunzi b'ijuru rya Amerika baturungikiye ama numero bari mu Burundi ama telefone mbona ariko arasa nk'ayagorana kubera imvura iri kiragwa ahatandukanye harakantu madama agatonike mwarimu vuze ko kwirukanwa kuhugirike aho umuntu akimvira tugarutse kuri ca kibazo ca Marcel aho yabaza ngo amategeko aratomoye ko umurundi kazi umenyesha makuru angana n'umurundi umenyesha makuru mu by'amategeko atandukanye y'akazi muri kahise hakomeje kumvikana ikibazo cy'amenyesha makuru usanga bakuriya ama radio atandukanye mu Burundi ariko ugasanga ni abakora badafise ama contrat bita definitif abaha uburenganzira bwo gukorana ni radio amasezerano yanditse abumvikanisha ko muri umukozi w'iryo radio kiretse ariko sa rikomeye mukoze canke iki ivyo vyo vyifashe gute baba bafitaniye amasezerano kibazo c'amasezerano gihagaze gute hari ico co bagikora kuri ico kibazo hagati y'umukozi n'umukoresha
urakoze cyane ubu bisanzwe kwirukanwa umukoresha wawe ashatse kukwirukana afise uburyo bwinshi bwo kwirukana ariko kuri ico twariko turavuga cyane cyane ababa bafise amasezerano atari burundu nibo bagira ingorane cyane kuko nk'uwo ufitaniye amasezerano n'umukoresha wawe y'amezi atandatu cyane umwaka ni kuvuga ngo icyo kiringo giheze ashobora kukongera cyane ntakongere iyo rero muri icyo kiringo wumva ko hari icyo mutumvikanye neza biroroshe ko aca kurungisha agashavuga ati uyu muntu ikiringo twari twasezeranye cyaheze ari naho haho rero abakoresha bashobora kwikika mu kinyiza muri ibyo akavuga ati burya rero wewe tutasezeranye neza kuri ibi burya amasezerano yacu ku mwaka uzana zobandanye hanyuma niyo mwa ufite amasezerano ari burundu hari umugani waca ikanda uvuge ngo iki ngo ushaka kukurya nta wimboga gukoza bisigura ngo ashaka kuronga ica gukura ko kugira ngo akwandikira ikete cyafuza dosiye yawe canke akwirukane nayo burahabica arashobora gufatira gukosa gatoyi akagira kaniniya kubera ibyo byo byurumva nta ntiyo kugera bivugana rimwe kuko amategeko ntabiri kuye mugabo mutumvikanye burya n'umukoresha wawe abafise ukuntu ashobora gukora mu buryo mubanye mu kazi bigatuma utoroherwa ngo utere imbere cyangwa bikanatuma uta ukomoka
turafise Vena kuri ndi murongo wa telefone Vena ikaze ku ijwi ry'Amerika uhereye ga Vena
yewe ndi mu rutana muri komine Mushonga
ni Vena atugarutse ko twari twa telefone yawe yari yagiye akabazo kawe Vena rero ubu turakumva neza
Yes ni kibazo ako ni ntera ndagomba gutere. Eko arafute neza bakanisame yo umuntu ariko akora dafite n'amasezerano n'umukoresha wiwe giye kurusha gutera intamba. Ukabisha no uvuga nuko mu Burundi izo menga yo umuntu bafite n'amasezerano amasezerano kenshi bakunda kuyubahiriza. Kandi aza agasaya k'abatu imyezi uza kumenyesha amakuru yuko usanga boroherwa tanzwe n'imbura.
Vena ndumva itefone we idakunda katura zakondera abandi Vena twe turamwihojeje Dieudonné Vena uze kumuvanaho kuko itefone we ntiyumvikana tuje kubandi Désiré Nsabiyumva uratwumva
ndabumva cyane abamwe murakumya ngaho cyo cy'Amerika
turaho turashima kazuba karaje bukebuke satsimirwa neza yego uherega Désiré
kibujumbura mu Buyenzi
n'ujumbura mu Buyenzi akabazo kawe ariko abari ruhande bagabanya karuru
je kimwe ikibazo mfise ndabanje gusoma ibyo mwari mwanditse uko namenyesha amakuru mu Burundi biba babangamirwa cyane gusa ntibibagije ikibazo dufate abo babajije banabonye hariho abakoze iyo ntuke barabaza abantu bagiye kugira statistiki batoye baza gutora yuko bababangamirwa n'ababakoresha ikibazo ndagize ni iki kiramwuga wose nsanzwe ndi muganga kiramwuga wose umenya impact yawo yo umaze kumenya impact yawo umenya n'ingene unawukora ndakunda kubona mu Burundi hariho ibintu batagira online byinshi online byinshi dufata bajya bakira ama YouTube kugira ngo bakwize bajya abantu hamwe bazohembwe umba nkawe ugiye gukorera nk'abandi je nkabijya sindabiharura yuko ari uba uri nk'umumenyesha makuru kuko ari umuntu abikireya yabikireya agacarondera abakobwa ugasanga nawe uwo mwuga nta nawuzi we gusa akeneye adokwize babantu hanyuma aronka amafaranga rero nk'umukobwa ugiye kumukorera kuko nawe ntabyabazi urashaka gusanga agufashe ku ngufu nk'uko yabivuga cyangwa agize agresiyo kuri we rero nicyo gituma ugiye gukora akazi kariho kose apana uvuga ngo warakize nawe ndazirumbegesha amakuru ariho byinshi wize mu bijyanye apana uvuga ngo warakize akazi kariho kose nk'umumenyesha amakuru ubwo waba ugoye kubera abantu barakubona barakumva barakubona ugiye gutohoza amakuru rero harimo abagushaka byaruko nyine ukubanza ukamenya ese umwuga wanje kugira ngo ukore neza ndabona ubu ngukunda nzowukore gute atana kubwiye kurondera amahera hamaze kugira ngo ukore gute ukabaza n'abantu babizisemo uburambe babizisemo uburambe bakakubwira na byo bagiye bahura
wowe numva uriko ugaruka kuba YouTubers bamwe bakora kuri YouTube reka tubaze agatonike nimba nabo barabasinzi ko ari mu rugwi hari abavuga yuko benshi batabasha mu rugwi wamenyesha makuru reka tumaze ko nabo bababajije canke bari muri uwo murugwi wamenyesha makuru urakoze Désiré
urakoze Diane abo oye abo oye twebwe ntitwabagajije twabajije abamenyesha makuru bakorera mu maradio n'ibinyamakuru ibi bisanzwe byahahora kuva kera bitajanye n'uburyo n'ubuhinga ngurukana bumenye kuko nibo twari dufise amadresse yabo no twari dufise aho baba kandi dushobora kubona bitworoheye kubera barya arebo kuri YouTube n'ibindi bimenywa n'ababakurikirana gusa
yego Leonard turi kumwe ku murongo wa telefone ya wewe Leonard uratwumva
ndabumva cyane
uherere hega Leona
cyemerere mu ntara ya Mwaro komine Kayokwe zone Mwezi
muvuga makinga himwaro
Mwaro ni sawa kwera kabura karagwa birere bimeze neza
akabazo kawe kwa madam agatonike barakukuza twagutumiriye
ego jewe ikintu nagomba kugushikiriza iyo bavuze ihohotera rifatiye ku gitsina kenshi uri kuraraba bavuga igitsina gore gusa ariko rero mba nkeneye ko bavuze ihohotera bagashyiramo n'abagabo bishikira kuko nabyo birahari kandi biragwiriye bo burumva ntibinavugwa ntibaronka aho babivugira icyo kintu nacyo nyine cyari gikwiye gukorerwa kubwira kije mu bibazo bimeze nk'icyo abagore nabo bahohoterwa
urakotse ngira umunsi mwiza reka yabavuze ko barimo reka ndamuha ijambo agira ijabuzi agatonika
rero nana mwumvise umwitwarariko wiwe n'ukuri twarawukoreye ko kuko twebwe twabajije abagabo cumi n'indwi n'abagore 2023 ndumva ko abagabo barimo
mirongo ibiri na batatu na cumi n'indwi nitwa Gerardo Marcel nyene ngo hanyuma mutubarize umutumire hagati y'abagabo n'abagore imibare y'abahohoterwa cane n'abahe urumva mwafashe abagore mirongo ibiri na batatu abagabo cumi n'indwi kuri iki mutanganyishije kugira ngo twumve ubusumbasumbane ku gitsina gabo n'igitsina gore kuki abagore babaye menshi mwakoreye
mutanganyishije twebwe icatuvanye hasi byari icyo twashikirijwe n'abagore hanyuma turavuga tuti ko biri kose n'ahari abagore baje kubitubarira reka tubaze abagore n'abagabo tumve ko bishikira bose cyangwa bishikira bamwe hanyuma rero aho tubabarije niho twasanze ko n'abagabo bemeza ko bamaze kubyumva bibashikira
hari icyo mwamwe aragerageje kumenya nimba imiryango yabo bapfasoni igira icyo imenye kuri iryo hohoterwa bakorerwa
ibitigiri kumbure sindabifite ndaha hafi yanje twarababajije tuti hari ikibazo twababajije tuti mbega umaze kubimenya warabivuze wabibariye nde abenshi bavuga ko batabivuze gusa sibitigiri aha hafi yanjye hanyuma abandi nabo ababivuze bavuga ko babyongoreye mugenzi ni bake cyane bavuga ko babivuze mu muryango
bagasigura igituma batashema kubibwira umuryango
yego baravuga ko batinya ko byohava bihungabanya umubano umuryango
umushinga ntawe wiwe
ego
soma na Claude uratwumva nawe
ndabumva ndabaramukije
uherereye hega sibo
mbere mu gihugu cyane cya Tanzania ngahe wa
Tanzania maja Dar es Salaam akabazo kawe kwa madam agatonike twagutumiye muri isangano ino munsi
manza mu muda mushirize ndamuhaye
arakunda mukije tiba mana
akabazo kanje nagira mbaze none iyo umenyesha makuru agiye gutohoza inkuru bigenda gute kugira ngo hace havugwa yuko hari ibishika uwagiye gutohoza ku nkuru amuhohoteye sindi uhohote kuko umuntu abitora ugasanga sinzi uko akubitwa, sinzi ko afatwa ku ngufu.
Turi ku ihohotera rifatiye ku gitsina sibomo. Hagati y'abanyamwuga.
Agenda kwitora utungana kugira ngo umuntu amushenge ariko nzi igihugu cy'u Burundi gifise ubucamanza bugicejwe ubucejwe gutunganiriza umuntu
ni hagati y'abanyamwuga kandi akabaze yakishwe aravuga ko benshi batashimye kwitura ubutungane
none
sabwe
Hanyuma turiko tuvuga ko twebwe twakoze twagerageje kutohoza aho duherereye mu banyamakuru ni kuvuga ko n'ahandi birashobora kuba biriho hanyuma aha twatohoje naho abo byabaye ko hariho abahisemo kutabivuga kuko biyumvira ko babivuze byo babera bibi gusumba babihoze hama ababisiguye baravuga yuko batinye kubivuga kugira ngo ntibatungwe urutoki cyane kugira ngo ibono neri migenderanire mu rugi wabo hamwe n'abagabo babo canke n'abagore babo nibyo ubundi abanyamwisha makuru bose ntibahohoterwa bishika rimwe rimwe hanyuma twebwe rero ntitwashaka kuzorindira kuja kubirwanya byarabaye kuri benshi twagiye kuraba kwica ikintu cyo bakibaho kugira ngo tuzitire tutaronegwa
Mbega muri abo babajije kuko ako muvuze ngo mwarindiriye yuko ntimwashaka kubigwanya byaramaze kugwirirana hoho mu kubaza mwabajije mu kiringo kingana gute uwo mwazi imyaka 30 mu mwuga 15 canke mwaravuga ati muri ino myaka 5 iheze vyagushikiye ryari mwashimikiye ku kiringo cyane twabajije
mu myaka 5 iheze
mu ntangamara
kandi ngiriye ko
yego
twarababaza tuti mbega uwishura yavuga ko byamubaye ko muri iyo myaka iheze canke vuba muri iyi minsi harimo rero abavuga ko byabaye kera harimo n'abavuga ko byabaye vuba
yego madame Gatonike mu ntangamarara kino kiganiro twaravye ubusumbasumbane buri hagati y'akazi kamenyesha makuru hagati y'abagabo n'abagabo n'abapfasoni canke abahungu n'abakobwa turabona ko abagenda ku rubuga b'abakobwa atari benshi bakaja kuvuga kondera makuru ari bake cane nkuko vyerekana na sense ugasanga bavuga makuru canke aba uko biri kose abafaso nivyo bajamwe ugasanga nivyo biri bito cyane ugeranije n'ivyo abagabo bajamwe ibi inye hari isano vyo bifitaniye no gutinya guhohoterwa mu gihe ugenda ku rubuga ujanye na mugenzi wawe w'umugabo canke no kwitinya ku mukobwa hariho ahabona atarashika muri iryo tangaza makuru akorana na mugenzi we w'umugabo
mu bisanzwe harimo kuba harabatinya kugenda kugira ngo ntibayisange bari kumwe nabo kumbure babo n'abasa nabo bagirira ihohoterwa kuko twarabonye yuko muri babandi twabaza hariho ababikorewe n'abakorera mu kazi n'abandi babikorewe nabo bakorana urumva rero mu gihe bakurumbitse ku rubuga uri kumwe n'uwo oye usanzwe utinya umuntu menga ntiwoheza ngo ugende bakwemereye wosiba hanyuma ikindi kumbure gituma abakenyezi bataba benshi ku rubuga n'abigeme nuko hari igihe usanga ari nk'ufise umwana yonka urumva ntaheza kuca ntaheza ngo ugende ku rubuga kumarayo iminsi kuko mu masezerano dufise y'akazi uduze ntibagufasha ngo utware ukurabira umwana kandi ugende umuhetse ariko nibaza ko ari ibyo ahanini bituma iyo hageze kuja ku rubuga batagenda ari benshi cyane ariko hariho n'ikindi kumbure nayo ntibagiye nuko n'abakoresha hari usanga bagiriye navuga impuhwe nyinshi abakenyezi baguma biyumvira ngo ntiboshobora kugenda ku rubuga ariko icyo ndabona kiriko kirakemuka turavye mu myaka iheze naho tugeze ubu barahaye babarungikana bo kurubuga abashyiri bakinshi babaruko bafise imvo zishemeye zo gusiba zitajanye n'uko bataba batibaza ko bashobora gukora cyo kimwe n'abamenyeshamakuru barenze babo babagabo.
Icyo kugwa rero kugira ngo iki kibazo nk'uko mwabivuze ntimuzoze kuvuga caramaze kurenga kure camaze kurenga ku nkombe co bicahe ku nzego zitandukanye kumenyesha makuru umugabo w'umukobwa ku bategetsi ku bamaradio atandukanye co bicahe gama dam agatonike
twebe nyuma yo gukora ico cikwa cacu hari ibintu bitatu nyamukuru twabonye kimwe nuko hage iyo umuntu ashaka kubikorera ko mu makuru kugira ngo urabe tuvuge urugero biriko biragoye cyane kuko nta tuhuzwa gisanzwe ryabaye ngo umuntu avuge ati ibitigiri byifashe nuko icyo ni cya mbere twe twumva umenga hobaho ituhuzwa. Hanyuma ikindi ni uko urabye bimwe nabasigurira ingene byerekana imibereho no mu myifato yacu nuko usanga hariho abantu benshi kumva ureba babikora batazi ibyo bariko barakora. Hariho n'uwigeze kubivuga ati ibintu baganira muri groupe harimo imvura yari kuragwa sinabyumvise cyane niba ariko ari ibyo yari kwaravuga nuko mu mvugo no mu ngiro y'abantu mu byo novuga bita gutebura hari igihe usanga harimo iryo hohoterwa tukumva rero ko ni byiza ko abamenyeshamakuru ndetse n'abandi bantu bose bokumva ko hariho imvugo ibereye mu kazi n'iyindi yo kwirinda. Hanyuma ikindi ni uko twasanze icyo kintu abantu badakunda kukivuga ko cyane hariho benshi nababwiye ko mu bibazo byose twabajije aho twikwa ko hanse kwishura bake bari 25%. Urumva ko twasanze ni ikintu kitavugwa ariko kiriho ku buryo twibaza yuko urugero biri kugoba rusumba rujya batubariye kuko urazi mu Kirundi niho higimye ngo abavutse tujya n'uhoza abavutse bajya 25% barenga 25% bashimye guhora ku bibazo hafi byose nuko kumbure bafite igikomere gisumba abageze ku rugero rwo kuvuga twera tukaba twaje gutuma twinjira ko kokorwa ituhuzwa gimbitse kugira tumenye by'ukuri ko icyo kintu cyoba kibaho neza nuko kitabaho kandi turonke inyishu kuri bijya bibazo byose harimo n'ibyo mwagiye murambaza tutari twabajije ko mu rujya mwanya kuko tumenye neza uko kihari nuko kimeze naho dushobora gutora umuti nyawo wingene tukigwanya tukazitira tutarone kwa uko twabivuze. Hanyuma ikindi ni uko nka twebwe tuva mu mabimenyeshamakuru n'amaradiyo icyo dushobora kuba turakora ubu bikiri uku ni ukusigura neza icyari cyo igihohoterwa rifatiye ku mabanga mpuzabitsina twita harcèlement sexuel mu rurimi rw'Igifaransa kuko niho byumvikana neza kugira ngo abantu babimenye bongere babyirinde kuko tumaze kubiraba uko byiyerekana twasanze hashobora kuba hariho abantu babikora batazi ko bariko barabikora ego. Hanyuma amategeko naho iyo kubahirizwa kugira ngo ntihagire abayarenga ngo birigwe barasanga bariko baraburana mu masentare.
Nuko madamu Agatonike barakukuza mwakoze kwitaba ubutumire bw'ijuru rya Amerika muri Isanga ejo nitwongera kubitura muzo twitabe nkuko mwabikoze. Abandi dushimiye ni mwebwe nshuti bakunze mariko mudutega amatwi muri ijya nino ku isi tukibutsa ko madamu Agatonike barakukuza hashinzwe umugambi media pe et genre muri AFDRO. Turashimiye n'abadufashije muhinga bw'ivyuma muri bo harimo Dieudonné Cubahiro yegeranije amajwi yacu na ingenieur bari kumwe Diane Nahazo n'ijwi n'abateguriye nongera ndabashikiriza muri Isanga ino munsi.